Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Turi ku munsi wa nyuma urangiriza uno mwaka wa 2021 ndabaramukije ndabifuriza ibihe byiza aho hose muherereye akani ka kanya kamakuru mu Kirundi ya nyuma asozera uno mwaka ingingo nkuru nkuru ziyagize inzu zirenga amajana 2 be na mahektara gera ku 8 y'imirima y'abanyagihugu ije nivyo byarabitanywe n'imvura ivanze n'igihuhusi yaguye muri komine Rugombo intara ya Cibitoki imiryango yahasinzikariye igasaba abo igarukirako imiti ibe n'ibikoresho bipima umugera wa COVID-19 nivyo birondegwa ntibiboneke mu bitaro vya Makamba na Rumonge ibyo biruko mu gihe abandura batera biyongera aho mu bumanuko bw'igihugu na impunzi z'abarundi zigera ku 36 zarishwe muri uno mwaka 9 baranyuruzwa 8 nabo baraborezwa igufa ibiri mu cegeranyo c'ishirahamwe rihanira agateka k'impunzi murabikurikira muri ano makuru muri gira mushikirizwe na jewe Jean Marie Ndabashinze ndasubiye kubaha ikaze
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
kubahiriza agateka kazi na murundi wese hamwe no kunagura ubutunzi bw'igihugu kugira ngo barundi bave mu bukene barimwo ibyo ni bimwe mu byipfuzo bishikirizwa na bamwe mu banyagihugu baganirira radio Inzamba agateka kawe imbere y'amasaha makeyi kugira ngo umwaka wa 2022 utangure abanyagihugu basaba bashimitse umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ko ibyo ashikiriza mu majambo byoja mu ngiro na cane cane guhana abakozi biperereza na bamwe mu nzego za leta bahohotera abanyagihugu umviriza
twebwe turabye uko umwaka w'2021 gombe urangire no mwaka waranzwe n'ibihe bigoye haba mu bisata bitandukanye no mwaka waranzwe mu bwicanyi budasanzwe umwaka kandi waranzwemo impfu nyinshi zidasobanutse Burundi bwacu iyo buterabuja n'ahantu tari heza kubw'ibyo rero igihugu cacu Burundi cyo dusaba mu mwaka kugiye gutangura turasaba yuko mu gihugu hobaho uguhuza abantu bagatera imbere mu by'agateka kazi na muntu kakubahirizwa ifaranga ry'u Burundi rigira agaciro mu makungu rigira agaciro mu gihugu umwe n'igihugu wese ica kiniye afite amafaranga ku isoko akironka kandi akisume
ni byinshi twavuga yuko agiye guteza imbere ibisata by'amabarabara ibisata by'amahinguriro gisata cy'ingenzi n'ibidukikije ibyo byose bigateza imbere kugira ngo bituzanire amafaranga mu gihugu cyacu Burundi no n'igihugu gitera imbere turasabye leta y'u Burundi kugira ngo yumve akamo k'umunyagihugu mutoya kuko niwe yayitoye ikindi kandi bakore ibishoboka byose kugira ngo amahoro arongere asesekare mu gihugu cyacu Burundi abahunze bose bongere babone yuko igihugu casubiye kuba amahoro n'umutekano bagaruke mu gihugu kugira ngo twese dukoreye hamwe duteze imbere igihugu cyacu atawanya wangura
hari imvugo z'abategetsi zagiye zibonekana mu mwaka anashima zihumuriza abarundi ariko zikaba zabaye imvugo gusa rero nk'abasaba muri uyu mwaka dutanguye ko imvugo yojana n'ingiro aya majambo asosera abarundi gusa ubwabo ku rubuga atari kobiri rero muri uyu mwaka ndasaba ko by'ukuri ko igihugu atantambara irimo tusubira kumva hirya no hino atogwa ibisika ahohoterwa by'ukuri uyu mwaka tugiye gutangura turifuza ko twokubahirizwa nk'abarundi
umunsi mukuru w'umwaka mushasha mu ntara kayandushitse mu gihe bifungurwa bimwe bimwe nk'inyama byaduze igiciro ikiro c'inyama cavuye ku mafaranga 7,000 kija ku 10,000 abanyagihugu bo mu gisagara ca Kayanza bakavuga yuko biteguye gufungura ibyo bahora ko iyi nkuru reka tuyibaze Vanessa Muhiteka
nkuko abanyagihugu bo ngaho mu kumugwa mukuru w'intara ya Kayanza bavyiganiye radio y'Inzamba ngo bifungurwa bawari bafungura mu minsi mikuru byaraduze cane. Aha bakavuga nk'inyama zavuye ku bihumbi indwi kugeza ku bihumbi cumi, ikiro c'umuceri cahora ku gihumbi n'amajana umunani igihe hagati y'ibihumbi bibiri n'amajana umunani n'ibihumbi bitatu. Bamwe bavuga ko kubera amikoro make bazowuhimbaza ibisanzwe. Bamwe mu banyagihugu bo ngaho ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza bavuga ko n'ibinyobwa bimwe bimwe bihingurwa n'ishirahamwe Brarudi nka Primus na Amsteri vya Kenya kuva kuri uyu wa gatanu, bakavuga ko bagiye kuzokoresha inzoga bihingurira.
Abanyagihugu bubakirwa amazu muri komine Giharo baridoga ko ibikoresho bimwe byo kubaka bigizwe n'amabuye hamwe n'umusenyi byaduze igiciro birenze urugero. Ibe ni umusenyi yavuye ku bihumbi 55 ija ku bihumbi 100 by'amarundi, ibyo bikaba abajejwe intwaro atacyo babivuga ko. Amakuru ava mu baguzi avuga ko biva ku kageso ko gushira imbere kamwana wa mama mu gutanga isoko yo kudandaza ibyo bikoresho. Abanyagihugu bagasaba ko kudandaza ibikoresho byo kubaka byo habwa uwo wese abyifuza. Ido nido na George Nimenya.
Abanyagihugu bo muri komine Giharo intara ya Rutana bidoga bavuga ko abahawe isoko yo kudandaza umusenyi n'amabuye bishingira igiciro uko bashatse. Ibe ni ntoya y'amabuye yavuye ku mafaranga 55 ubikaba yashizwe ku mafaranga ari hagati y'ibihumbi 90 n'ijana na 50 by'amafaranga y'amarundi. Umusenyi nawe ukaba wavuye ku mafaranga 200,000 uja ku 150,000 by'amafaranga y'amarundi. Abajeje intwaro bakaba bagirizwa ko mu gutanga isoko ry'udandaza uwo musenyi n'amabuye hajamwo akamwana wa mama n'umugambwe. Uyo nawe yahawe isoko bikavugwa ko ari umugabo w'urongoye komine ya Giharo. Uyu munsi akaba afise isoko mu komine yose ari wenyene. Ubu ko bintu byifashe abasanzwe bubaka bakavuga ko bafise ingorane yo guheza inyubakwa zabo kubera ibyo biciro by'ibyo bikoresho byo kubaka byaduze birenze urugero. Abo bubaka basaba abajejwe intwaro kubahiriza ibiciro cyane naho isoko rihabwa abandi kugira ngo habe ihiganwa mu kudandaza. Radio Inzamba agati yakawe twagerageje kurondera kuri telefone yiwe ngendanwa Lydia Nihimbazwe arongoye komine ya Giharo kugira tumenye icyo mu ntwaro bavuga kuri iyo myidogo ariko turamukena.
Urakoze George Nimenya. Amazu amajana 216 ama hektare 8 y'imirima inka yakubiswe n'inkuba nibyo byaraye bihitanywe n'imvura ivanze n'igihuhusi yaguye ku muhingamo kuri uyu wa kane muri zone Rugombo muri komine ya Rugombo mu ntara ya Cibitoke. Imitumba yononekaye cyane ni Rugeregere, habonetse inzu 81, Munyinya ya kabiri 68, Mparambo ya mbere 45, Mparambo ya kabiri 12, na Sangwe habonetse inzu zononekaye 10. Umukuru wa zone Rugombo asaba abagira neza ko bofasha abanyagihugu arongoye bahasinzikariye.
Nakahe kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus? Abahinga mu by'ubuvuzi b'inishirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvu nyamukuru zitatu. Urucanco rukingira cyane cyane abantu bafise ubudahangarwa buke mu mubiri, rukagabanya ibitigiri by'abaremba n'abapfa. Urukingo rugabanya kandi ibitigiri by'abaja mu bitaro, bigatuma ibisata bijejwe amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa. Iyo ibitigiri by'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucanco bituma ingaruka mu by'imibano ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu zibanke.
Akana akamo ka Radio Inzamba agateka kawe.
Turandaniritse ano makuru ku magara y'abantu mu ntara ya Rumonge havugwa ubukene bw'imiti ku bantu banduye umugera COVID-19 ibyo bishitse mu gihe abantu bandura uwo mugera muri iyo ntara baguma biyongera abantu barenga igihumbi baramaze kuwandura iyo nkuru reka tuyibaze mugenzi wacu Parfait Mudasigana.
Amakuru dukura ngaho mu ntara ya Rumonge atumenyesha ko abantu bapimwe kuva ku munsi wa kane bataronkejwe imiti kuri ibyo bitaro by'intara ngo barungikwa kugura imiti ku mafarmasi yo mu gisagara cya Rumonge. Amakuru ava ngaho kuri ibyo bitaro bya Rumonge avuga ko atamiti igisigayeho cyo kimwe no mu bubiko bw'ibitaro bya Rumonge. Bamwe mu bagwayi bakaba bavuga ko no muri ayo mafarmasi atamiti ivura ibimenyetso bya COVID-19 ikihari kubera ubwinshi bw'abandura bayigura bagasaba ko leta yobagarukirako.
Kibazo kihari no kuba yuko mubiko atamiti hari tuge baciye bandumbuka nka byo kwironde kuri farumasi naho nyine nta kimwe nigeze ndonka rero murembereje ibice bikurikira n'abantu benshi bashobora guhitana hama iyo miti itaboneka turafitera amakenga atari make mu gihe iyo miti itaboneka ntitubona uko izogenda mu isanzwe. Mutabera bayifatira isanga ariko leta yari ikwiye gukora ibishoboka byose kugira ngo muri ibyo bibanza biba bikenerwamo umugabo wa korona iyo miti ishobore kuboneka kuko amagara arakitse abantu batari bake kandi abatorwa uyu mugera ni benshi.
Ibyo biruko mu gihe abantu barenga igihumbi aribo bivugwa ko bamaze kwandura ikiza cy'umugera wa korona gushika kuri uyu wa gatanu nk'uko amakuru ava ku bitaro bya Rumonge abivuga. Muntwaro baremeza ko ubwo bwandu bwibonekeza cyane muri iyo ntara ya Rumonge. Aya nacyo gituma mbere mu itangazo ryiwe ryo kuri uyu wa kane Consolateur Nitunga arongoye iyo ntara ya Rumonge yasabye abantu bajya mu minsi mikuru yo guheraheza umwaka w'2021 ko bokwirinda kuja mu biteramo bikoranya abantu benshi. Abo yemerera gukorana n'abari mu masengesho ariko nabo nyene akabasaba gukurikiza ayandi mategeko yo kwirinda ico kiza nko kwambara agafukamunwa n'ibindi.
Haribonekeza ubukene bw'ibikoresho byo gupima umugera wa COVID-19 hamwe n'imiti ipfufahaza mu bitaro bitandukanye n'amavuriro byo mu ntara ya Makamba. Ahenshi abagwayi baronswa imiti mwimwe iyindi ntibayironswe. Ku rundi ruhande abaja kwipimisha bagasubizwa inyuma babwirwa yuko atabikoresho bihari. Reka iyi nkuru tuyibaze mugenzi wacu Tifine Kani wabo.
Nkuko bivugwa na bamwe mu baja kwivuza no kwipimisha mu bitaro vya Makamba ku mugwa mukuru w'intara no mu bitaro vya Nyanza Lac bavuga ko basubizwa inyuma ababa batowe umugera w'ico kiza babwirwa ko atayindi miti iriho kiretse umuti w'ubwoko bwa azithromycin gusa kubera iyindi biri ya zinc na vitamine C bategerezwa gufatana n'uwo wa mbere atayihari aho ngo baca barungikwa kwirondera iyo miti ku mafarmasi ariko kubera irondegwa na benshi ngo no kuri ayo mafarmasi ntayo baheza ngo baronke kenshi usanga yaheze. Ibyo biremezwa kandi n'abaganga bo ku bitaro bya Makamba na Nyanza Lac aho bavuga ko ikena giyo miti rituma abagwayi badakira bagaheza bakabandanya banduza abandi kuko baca barungikwa gufatira imiti mu mihani wabo. Impande y'iryo kena giy'imiti ngo hiyongera ko ibikoresho byo gupima bita reactive abaja kwipimisha bavuga ko basubizwa inyuma haba mu bitaro bya Makamba canke Nyanza Lac. Haba kuri ivyo bitaro bya Nyanza Lac canke mu bitaro bikuru vya Makamba ngo hashobora guhera iminsi itatu atabipimo bikozwe kubera habuze ivyo gupima bita reactif. Bamwe mu baganga n'abakozi bo kwa muganga bavuga ko biva ku bantu bipimisha ari benshi kubera iyo ngwara ya COVID-19 isa niri kirarandagata muri kino gihe. Ivyo biruko yuko mugihe mu mihana itandukanye usanga ahenshi hari abagwayi ba COVID-19 abajejwe intwaro n'amagara y'abantu barahisha ibitigiri by'ababa banduye ico kiza abatari bake bakaba bibaza igituma ibyo bitigiri biguma bigigwa ibanga radio inzamba gateka kawe ntitwashoboye kuronka kuri telefone abajejwe igisata c'ubuvuzi mu ntara ya Makamba ngo bagire ico bavuga ku bivugwa n'abanyagihugu bo muri iyo ntara yo mu bumanuko kubijanye no kurwanya ico kiza ca COVID-19.
Urakoze Trifine kani wawe mu gateka kazi na muntu naho impunzi z'abarundi bagera ku 36 barishwe 9 baranyurujwe 8 nabo baraburezwe ubufa aho ni mu mwaka w'2021 tugira turangize biri mu cegeranyo cy'ishyirahamwe rihanira agateka k'impunzi ziba mu makambi ari mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga binini binini. Leopolo Sharangabo arirongo yakavuga ko impunzi z'abarundi cyane cyane iziri mu bihugu bya Afrika y'ubuseruko zibangamiwe mu bice byinshi nko mu bijanye n'indero n'amagara y'abantu tumutegamatwa.
Rero ho mu byerekeye umutekano twashoboye kumenya impunzi z'abarundi zishwe Tanzania zigera ku 12 9 zibiri gurengero mbere harimo n'umwana w'umukobwa w'imyaka 15 yari yanse gushingiranwa z'umupolisi yasanzwe arongoye ikirindiro muri Tanzania Induta. Twashoboye kandi kumenya abarundi barenga 200 bimwe ubuhungiro mbere bapakirwa imodoka basubizwa mu Burundi. Muri Kongo naho twaramenye ko hari abarundi 7 bishwe 8 banyurujwe harimo n'abana 3 inka 34 nazo ziribwa. Muri Uganda twaramenye abarundi 2 bishwe na 32 bapfunzwe bazira ubusa. Muri Kenya naho hari 3 bishwe 8 bagirwa ihohoterwa rikabije. Mu Rwanda naho twaramenye ko hariho abarundi 2 impunzi bari bapfunzwe barashwe n'igipolisi, igipolisi kikavuga ko abarundi bari bashaka gutoroka. Mu bijanye n'indero rero navyo twarabonye ko hose uravye indero yifashe nabi cyane mu makambi y'impunzi atandukanye. Nibura mu Rwanda niho bimeze nk'ibipfuma, ariko nabo ugasanga bashobora kuba bafite ikibazo cy'amashuri adakwiye. Ahandi hoho rero nko muri Tanzania no muri Congo abanyeshuri muri secondaire bafite ibibazo bikomeye cyane. Tanzania nta bibazo by'ibihezo umwaka barose, byose ukabona ko bigenda bifite ingorane zikomeye cyane ibyo bisata. Iki ni gisata cyageramiwe cyane, ni gisata cy'amagara y'abantu. Twabonye neza ko mu bihugu nka byose hari ingorane zikomeye zijanye no kuvuza impunzi cyane ku byerekeye amatransfere, aho usanga impunzi zigwarira zikarembera mu makambi ntizishobore kubona amatransfere zijana ahari bitaro bikomeye. Mbe benshi bagiye barapfa, hariho n'abandi wabona bashobora kubavurizwa mu bihugu bitandukanye ariko ugasanga ntibikunda kubera amadosi amara igihe kirekire. Twabonye rero ko hariho n'ahandi wasanga badafise na rusehaba niha, ugasanga nk'imodoka imwe mu ikambi ugasanga ikoreshwa n'amavuriro 3. Ni ibintu ubona ko by'ukuri bibaje cyane. Naho rero twace dusaba muri urwo rwandiko rwacu muri raporo yacu twasabye ko ubwa mbere nk'umujyanye n'umutekano ko bamatoza yigenga kugira ngo abo barundi bose bishwe hamenyekane ababishe bafatwe bashigwa imbere y'ubutungane.
Abanyagihugu muri zone Rokecho komine Busiga n'intara ya Ngozi hasanzwe haca ibarabara y'igihugu nimero ya 6 basaba ko kuri santire Rokecho hoshigwaho twatudunduri bita mu Gifaransa dodan. Inyuma yaho kuri uyu wa 4 habereye isanganya ry'imiduga 2 yagonganye ihitana umuntu yarategereye ashaka kuja mu gisagara ca Ngozi, rikaba ari sanganya giyongereye ku yandi menshi amaze kubera muri ako karere. Inkuru dushikirizwa na Josine Kaze.
Nkuko inkuru zitangwa n'abanyagihugu baho mu Rukecho zibimenyesha, ngo hari nk'igihe cisahindwe aho haza imodoka yo mu bwoko bw'ibeni yari ipakiye amabuye iyajanye mu gisagara ca Ngozi. Ngo niho yahura n'iyindi yo mu bwoko bwa TI ivuye mu gisagara ca Ngozi. Iyo beni igiye kuyibisira ngo niho yaca ihura n'iyindi ya Toyota double cabine zica zirasekana. Ariko rero iyo beni yaciye ihitana umukenyezi azwi ku izina rya Olive Nyabenda yahora yigisha ku ishure shingiro rya Rugori. Yari ahagaze ku ibarabara ategereye iyi mwunguruza aja mu gisagara ca Ngozi, akaba yaciye yitaba Imana ubwo nyene kubera iryo sanganya ryaje yiyongera ku yandi menshi amaze kubera muri ako karere kandi agahitana ubuzima bw'abantu. Abo banyagihugu barasemerera basaba ubuyobozi bujejwe amabarabara kwashira twa tudunduri tugabanya umuvuduko aritwo dodan mu rurimi rw'Igifaransa. Mukamenya ko hari n'irindi sanganya ryari ryaraye ribereye kuri iryo barabara nyene ku musozi wa Ntarambo muri komine Kayanza, ku rugabane rwa komine Kayanza na komine Busiga yo mu ntara ya Ngozi. Aho naho imodoka yahurunganije abantu bari bagiye ku rubanza rw'ubukwe, umuntu umwe akaba yaritavye Imana.
Urakenuye Josine kazi ngaho nciye nsozerera ano makuru, ndabaseze ndabifuriza ibihe byiza n'umwaka mwiza w'amahoro n'umutekano mu banyu no mu byanyu naho butaha.